mama we nyankabira mama we nyankabira mama we nyankabira mama we singiri wacho mawe singiri wacho mawe mwene mama jawe jarantaye mawe nyankabirama yawe nyankabirama mawe nyankabirama yawe nyankabirama mawe chagutwaye mawe zokibona mawe nyankabirama jawe wara